Samirana. Amakuru makuru yaranze.
Mwiriwe neza bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe ikaze ni gwanyu makuru makuru yaranze ino ntwiho turasozera turi ku munsi w'Imana nigenekezo ryandwi rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Aya makuru yaranze ino ntwi muyashikizwa na Jean Bonfils Niyongere nkaba ndabahaye n'ikaze. Abakoresha bose babwizwa gukora batanga akarorero keza mu ntumbero yo kugwiza umwimbo no guteza imbere igihugu mu ntumbero yo gutuza ubukene. Ako ni akamo k'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, akamo yashikirije mu ijambo yariko ashikiriza abakozi n'akazi n'abarundi bose muri rusange ku munsi wa mbere w'indwi turiko turasozera mu gihe amakungu yari kahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe abakozi n'akazi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabwiye abategetsi bose ko bokorera ineza y'abanyagihugu nayo abanyonora amatungo ya leta ngo bokwimba bigera. Yanamenyesheje ko leta igiye gusubira gukomeza ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha kuneza y'abakozi. Tumutege yomi.
Uyu mwaka twagombye ko indongozi zikangura kuko iki gihugu nticoshika kwihangiro kitagira indongozi ziciye ubwenge kandi zitanga akarorero mu bikorwa by'iterambere. Uno munsi turashatse tuzo indongozi zizi ko kugenwa ngo ukorere igihugu uburose kujya no kujyana. Abo ni bya binebwe, abarya ibiturire, abanyonora itunga ry'igihugu, abarenganya abene gihugu n'abatesha mbere umwanya mu guteba kubatunganiriza. Haracyariho indongozi zidatahura ko arizo zitegerezwa gutorera inyishu ibibazo by'abene gihugu, ugasanga nazo zirorera mu bandi zijuragirika nk'uko umenga hari uwundi aza kuzereka icyo zikora. None rero mboneza mu bumenyi, ni umenye ko igihugu kibitenze ko byinshi muzobazwa byinshi kuko nimwaba indongozi mbi muzokwegera ubukene muwo murongoye hanyuma nabo barire babaraba namwe mudafite uwo muyaha. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kwamateje inama n'ingingo kugira ngo kuva igihugu kirose gihagahimbaza munsi uwo byateye amabavu. Ni nacyo cyatumye twese tujya inama mu kurabira hamwe ingene umukozi yoberwa n'ingero koko. Nanje nk'indongozi bakurira nabemereye ko uko muzokora ikigega kikabomboka kubera ibikorwa byanyu ariko tuzoza turongereza na karengo agahimbaza muski kaba munsi y'ingasire. Nicyo gituma ndabasaba mwebwe cyane cyane abakozi babayabaye ko mwamfasha kurereka indongozi z'ibito zigifise wa mutima wo gusesagura itunga rusange riri mu kigega kugira ngo muzishengeze kandi zihashwe. Ndasabye amasendika kuri kanura twihintumbero yo gutuza bakaboko kandi nzeye ko turi kumwe twese bizoshoboka. Icyo nemereye abakozi nuko kuva ubu tugiye gusubira kujya inama na jewe nyine ndimwo twigire hamwe ingorane zose zituma ibikorwa byacu bitagira umwimbo ukwiye. Ndetse ndifuza ko tutobandanya dukora turi ko turidoga kuko umwidogo ubyara ubunebwe.
Amakuru twabateguriye abandaniza mu gisata cy'ubutungane. Sentare isoye imanza ya Mukaza yashimangira urubanza rwari rwaciwe na sentare nkuru ya Mukaza y'igihugu. Urubanza rwo guhanisha umunyororo w'imyaka 10 n'ihadabu miliyoni mu mafaranga y'amarundi umumenyesha makuru Florian Rangabiye. Iyo ngingo yerekana ko atabwigenge bwo gushikiza ivyiyumviro bubaza mu gihugu c'u Burundi canke ibijanye n'agateka kazi na muntu bivugwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima arongoye Runani Kabibe. Ahamenyesha ko ivyo bija kubiri n'ibivugwa n'umukuru w'igihugu avuga ko ubutungane bwigenga mu gihe biboneka neza ko bukoreshwa n'ubutegetsi mu madosiye amwe amwe yabo babushaka guhotera. Tumutege yompi.
Nta kintu gifashe rero kiriho kiboneka cari gutuma bemeza ingingo ya mbere yari yafashwe akayishimangira nta kintu kigaragaza mu byaha yagirizwa biriho rero novuga ko biteje biceye bigatesha ishusho ry'igihugu mu makungu atani ibintu biboneka bigaragara byotuma atungwa ni ibintu rero ubona ko ari ugomba kugumiza mu munyororo umuntu nk'uko dusanzwe tubibona abantu bahobwa ubusa ku byiyumviro byabo cyangwa akazi kabo ni ibintu rero biteye isoni biteje ishusho ry'igihugu cyacu reka n'ubutungane nibintu rero binabaye buca haba umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kwigenga tuno kwitara Liberté de la Presse nibintu rero biza byonona ishusho y'igihugu eka n'umukuru w'igihugu yari amaze iminsi avuga yuko hari ukwikura Liberté de la Presse ari yose ariko tubonye rero ibyo yahora avuga n'ibibaye ubu ari igihushane aho bihuriye kandi n'ibintu tubona yuko mu minsi iza bishobora kononera ishusho y'igihugu muri Conseil des droits de l'homme yari yakobendo bari baronse na stati A bishobora rero gutuma isubira inyuma abantu bose bari biteze ahubwo ko bari gukurikiza inzira nziza bari bamaze iminsi bakora mu kurekura n'abandi Défenseurs des droits humains baharanira agateka kazi n'amoto batanu bari bamaze akameza abiri n'inusu bapfunzwa twiteze ko bigenda uko ariko siko bibyaye ibintu rero bitwereka ko kwigenga kw'abamenyesha makuru ukuvugisha ukuri la liberté d'opinion et d'expression bikiri kure nk'ukwezi mu Burundi
tukiri mu gisata c'ubutungane nyene ishyirahamwe mpuzamakungu rihamya hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch risaba leta y'u Burundi guhagarika ibikorwa bibura buzamenyesha makuru n'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki ako kamo gatoye nyuma yaho sentare yungurizwe mu kaza yemeje kumenyesha makuru Florian Irangabiye abandanye afunzwe ku bwa Clementine Domencio yo mushakasha si wa Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika amakungu ngo yategezwa guhaguruka agasabire kugwa atagisabwe byumenyesha makuru akanereka ubutegetsi bw'u Burundi yuko icizere cy'amakungu kizogarukanwa niyubahirizwa ry'uburenganzira bwo kumenyesha makuru no gushikiza ivyiyumviro bizaba byahawe ibimenyesha makuru n'amenyesha makuru cyo kimwe n'amashyirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike tumutege yompi.
Nous sommes extrêmement déçus la condamnation de Florian.
Twarabazwe n'urubanza rwashiriwe Florian Irangabiye mu gufungwa imyaka 10 habonyanzwe uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyimviro. Twari twiteze yuko senare yiyungururizo iraba ihonyangwa ry'amategeko ryari ryabaye mu rubanza rwa mbere nk'uko umushikiriza amanza wa Republika atarafite ivyemezo bikwiye vyerekana icyaha yagirizwa. Kubijanye n'ingene imanza ziburanishwa yarafunzwe amezi atari make atakira mwagira ariko siko byagenze nico gituma tuguma dusaba yuko yorekugwa atakirinze gusabwa ni kimenyetso cy'uko abategetsi baterekwa neza ibikorwa by'amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike n'amaradiyo mu gihe abo bose bafite uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu izo ngingo rero zishobora no guhungabanya imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'amakungu nk'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nacyo gituma tubasaba nabo nyine gusaba irekugwa rya Florian Irangabiye atagisabwa tubasaba kandi kugira icyo basabye leta kugira bijyanye n'agateka kazi na muntu byubahirizwe muri rusange na cyane cyane mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe n'abamenyeshamakuru kubandanya bapfunga abamenyeshamakuru n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki atamvu n'imwe bahogwa ibyaha bidatomoye nko guhungabanya umutekano w'igihugu bitanga isura mbi ku gihugu bigatuma habaho n'ingaruka mbi mu iterambere yacu
avoir un effet négatif sur son développement sur le long terme.
Inzamba amakuru twabateguriye arabandanya ukuri kurakiza kugasubiza hamwe abantu ako niko kagohe kumwepiskopi wa diocese Bururi Musenyeri Salvatore Niciteretse yabivugiye mu nkuka y'imisa yo kwibuka abanyeshuri bibuta ku munsi wa gatandatu w'indwi yahera hari haheze imyaka 26 abanyeshuri bagera kuri 40 banse kwivangura ku moko bagandaguwe n'abagwanyi b'umuhari CNDD-FDD uyu munsi ariwo umugambwe uri ku butegetsi agahamagarira leta kutabesha ku byahitiye cyane cyane ku byabaye mu mwaka w'1972 akavuga ko yavyiboneye kandi ari no mu bacitse ku icumu akavuga ko abateye bakica abatutsi atarabamaye imari canke abamurere ahubwo nyabona ko bari ababanyi kandi bazwi anatera ivyatsi ubwicanyi bw'ikivunga bwakurikiye buhitana abahutu isinzi. Tukurikire Musenyeri Salvatore Niciteretse n'umwepiskopi wa Diocese Bururi.
Turaja turumba hirya no hino ibivuga kuri 72 kumbure no kuri yindi imyaka tuvuga ukuri, naho nyene turondere ukuri tukavuga neza tudahengamye abantu bagandaguwe haba mu Batutsi cange mu Bahutu. Twishimikije ukuri kuva ku Mana tukavuga neza ubwicanyi n'amabi yakorewe Abatutsi, intambara igitangura ngaha iwacu muri za Rumonge, Makamba, Bururi, Vugizo, Byanda, Burambi, Minago n'ahandi. Jewe mbugiza iwacu ndabivuga ndabizi kuko na jewe nacitse ku icumu, kandi hari n'inshuti n'ababanyi benshi bahasize ubuzima n'ubututazi niyo bahambwe. Hariho n'abavuga ngo bari bamurere bavuye Kongo cyangwa bavuye hehe, twebwe abicana ntabwo bari bamurere, mugabo baravuga gusa mayi murere ari Abarundi, tuzi aho baba, tuzi aho bava. None rero kuvuga uko kuri biraheza bikabohora bigatuma abantu baja mu nzira y'ukuri. Niduhore kandi na buhoro buhoro isinzi ry'Abahutu mu nyuma bishwe ry'agahomera bunwa bwakorewe Abahutu atanibyo baroyemwo bamwe bamwe muri bo mu nyuma, mbere abari kubakingira akaba ari bo baheza bakabagandagura batabanje n'uguheza ngo habe amatoza. Turakenewe rero weza ngo tuvugane ukuri.
Mu gusozera ano makuru makuru yaranze inondwe, tubabwire ibijanye na politike aho amashami abiri y'umugambwe w'Adasigane Prona yaratandukanye ku wa gatatu w'indwi basubiye kwiyunga. Olivier Nkurunziza arongoye ishami rimwe ry'uwo mugambwe ryemewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD avuga ko gusubira hamwe ngo ari kugira ngo umugambwe washinzwe n'umugani wa Rudoviko rwa Gasore ukaba nunashikanye igihugu ku ntayo yo kwikukira usubire kugira ijunda n'ijambo mu gihugu tumutege yompi.
Igihambaye n'uko abantu ibyo bapfuye bicara bakabiganira. Ubwa mbere ni uwo mutima wo gukunda umugambwe, ubwa kabiri mu kugira ngo dukomeze umugambwe ukomere gusumba kuko umugambwe w'Abadasigana wigeze kurongora igihugu, ni ngombwa ngo usubire ugire ijunja n'ijambo. Ikindi gikurikira n'Abadasigana b'impande zose bamwe bavuga bati turiteza kubona umugambwe uri hamwe. Ikindi ni uko Abadasigana igihe twebwe twagira ikoraniro kaminuza ryo rutora twari twemereye Abadasigana ko ari ngombwa ko umugambi wo gusubiza hamwe tuza gushikaho. Tubye rero turahimbawe rwose kuko ikindi ni ugushaka gushyiramwo mu mpande zose kukwirengera. Ibyo rero nibyo byatumye twiyumvira ko Abadasigana tutoguma turi injanjagu ariko twosubira hamwe, cyane cyane kugira ngo tuje inyuma y'ibyumviro by'umugani wa Rudoviko.
Ku rundi ruhande Evariste Ngayimpenda avuga ko bashimishijwe no kubona uwo mugambwe uriko utera intambwe mu gusubiza hamwe mu ruhongore Abadasigana.
Ugize n'ubushakashatsi ukaraba uko igihugu cyagiye kiragenda urabona yuko uko umugambwe wagiye uratirimuka ariko n'igihugu cyagiye kiratirimuka, aricyo gica kikwiye kuruhara umugambwe ufise wateragira mu gihugu mu gihe wiyeze. Ibyo rero byaratumye bamwe n'abandi dukubita agatima ntembero tugira tuti kadusubize hamwe niho twoheza tukiyandika gaho tukadukwiye kandi tukongera tukagira icyo duterereye gikomeye mu buzima bw'umugambi bwumvikana mugabo na cyane cyane mu buzima bw'igihugu.
abadasigana rero sibose biyunze hamwe no umugambwe ipona ushigikiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku ruhande rwa Tarcien Sibomana mu rwandiko yashikirije avuga ko ico gikorwa caraye kibayatacaza akavuga ko abo barayi biyunze ngo basubize hamwe wa masezerano ya Arusha yarasambuwe yongera arahambwa babona naye mugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe wirirwa urashikiriza ibinyoma n'urwanko mu banyagihugu bafatiye kumoko mu kuvuga ibinyoma kuri kahise nabo bakinumira hatibagiwe ko abanyagihugu bari mu masite yabateshejwe izabo bacitse ku icumu ku bwicanyi bwo mu 93 birirwa baracugwa bufuni na buhoro iprona icuditse n'ubutegetsi nayo ikabirenza ko uruho rw'amazi nino ngaha nyene duciye dusozera ko amakuru makuru yaranze nondwi turiko turabashikiriza shimire mwese mwarimu duteze yompi nkaba ndabifurije kugira umunsi w'Imana mwiza aho bukera intango zindwi nziza nakazi.
Nzamba
Nzambi la samirana
Amakuru
Makuru
Yaranzi.